Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika biri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri internet ni kuri www.radio.com. Mu Burundi habaharanira uburenganzira bwa muntu basaba leta gushyira mu bikorwa icyemezo cy'umukuru w'igihugu cyo guha imbabazi abafunzwe 5,000.
Si barundi arenze avuga ati dukure abantu bose batagirizwa ubwicanyi hamwe byokorwa by'ukuri neza nk'uko yabisabye hazotaha abanyororo bashika 700,000.
Uyu ni Jean Marie Nshimirimana uyobora ishyirahamwe Ntabariza riharanira uburenganzira bw'imfungwa mu Burundi. Ingabo z'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika biri mu muryango SADC zoherejwe mu butumwa muri Mozambique zongerewe igihe. Naho Uburusiya n'Ubushinwa byatambamiye muri ONU umushinga w'umwanzuro wo gushyigikira ibihano kuri Mali. Ibisobanuro birambuye kuri izi nkuru no ku zindi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika biri mu muryango SADC byongereye igihe cy'ingabo zoherejwe muri Mozambique. Inkuru mugezwaho na Fidel Nyongabo.
Ibyo bihugu byumvikanye kuri iyo ngingo mu nama yabaye no munsi kwa gatatu ku mugwa mukuru wa Malawi Lilongwe. Itangazo ryasohowe nyuma y'uko abakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe SADC bahuriye ku mugwa mukuru Lilongwe rimenyesha ko iyo nama yasanze hari intambwe zashyizwe ko kuva inteko z'ibyo bihugu zirungitswe muri Mozambique bati bafata ingingo yo kongereza ikiringo cazo. Nyamara iryo tangazo ntiryamenyesheje igihe ikiringo congerejwe c'izo nteko kizomara. Mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka urangiye ibyo bihugu byavyumvikanye kurungika inteko muri Mozambique kugwanya umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu zikorera mu ntara ya Cabo Delgado iri mu buraruko bw'igihugu. Mu ntango izo nteko zari zarungitswe mu kiringo c'amezi atatu. U Rwanda igihugu kitari mu ishyirahamwe SADC nabwo nyene rwararungitse abasirikare muri Mozambique. Mu mwaka uheze umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu warahagaritse umugambi w'isosiyete y'amasoko ntangaguvu y'Ubufaransa Total wo gucukura umwuka utanga inguvu bita gaz naturel mu rurimi rw'Igifaransa. Hari nyuma y'uko izo ntagondwa ziteye igisagara cya Palma iyo sosiyete ikorera. Igisirikare cya Mozambique cyari cyatakaje ibice bitari bike byari byigaruriwe n'izo ntagondwa mu ntara ya Cabo Delgado. Leta ya Mozambique yategerejwe kwemera gufashwa n'inteko zo mu mahanga.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo irubaka urwego rushya mu bushinjacyaha ruzaba rushinzwe gusa gukurikirana ibyaha by'iterabwoba y'imbere mu gihugu. Ni inkuru tubaza Thomas Kamirindi.
Iterabwoba ry'imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika riragenda ryiyongera, riterwa n'abantu bafitiye urwango andi moko, abatishimiye guverinoma n'ibyo bita ingengabitekerezo yayo. Uko niko Matthew Olsen yabitangarije komite ya Sena igenzura inzego z'ubutabera. Olsen yungirije minisitiri w'ubutabera ari nawe umushinjacyaha mukuru, akuriye ishami rishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu. Yasobanuye ko anketi za FBI, ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha ku iterabwoba ry'imbere mu gihugu, zimaze kwikuba kabiri kuva mu kwezi kwa gatatu 2020. Madame Gilles Sanborn, umuyobozi wungirije wa FBI, nawe yabwiye komite ya Sena ko mu mwaka ushize w'2021 ibitero 4 by'iterabwoba ry'imbere mu gihugu byahitanye abantu 13. Avuga ko ababigizemo uruhare barimo abarakariye ingamba za guverinoma zo kwirinda COVID-19 cyangwa politiki zirebana n'abimukira n'abemera ko amatora yibwe. Matthew Olsen yasobanuriye abasenateri ko arimo ashinga urwego rushya rwihariye mu ishami ayobora kugira ngo bakurikirane ibi bibazo neza uko bikwiye. Ubuhamya bwe n'ubwa Gilles Sanborn bwabaye icyumweru kimwe nyuma y'isabukuru ya mbere y'igitero cy'abayoboke buba ari umukuru w'igihugu Donald Trump ku nteko ishinga amategeko. Abantu barenga 725 bakigizemo uruhare bamaze gutabwa muri yombi.
Umuryango w'ibihugu byiyemeje gutabarana mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantika OTAN witeguye ibindi biganiro n'Uburusiya nubwo hari ibyo izo mpande ebyiri zitumvikanaho. Fidel Niyongabo abahinkuru.
Abategetsi bishyira hamwe OTAN n'abo Burusiya Baragani ibintu bikomeye batumvikana ko mu nama ya mbere yabahuje mu kiringo kirenga imyaka ibiri. Ni mu gihe bari kubagerageza guhamika icyuka kibi kiri hagati y'izo mpande zibiri kubijyanye n'ingingo y'Uburusiya yo gukoraniriza inteko zayo hafi y'urubibe n'igihugu cya Ukraine. Umutegetsi akomeye w'ishyirahamwe OTAN niwe yatangaje iyo nkuru no mu kwa gatatu. Nta yindi tariki izo mpande zombi zategekanije. Umunyamabanga wa OTAN Jens Stoltenberg yatangaje ko ishyirahamwe ayoboye yiteguriye gusubira guhura n'abategetsi b'Uburusiya ko yamara Uburusiya butiteguriye kwiyemeza ku kirangaminsi cyayo. Stoltenberg avuga ko ibiganiro izo mpande zombi zagiranye bitari byoroshye, yamara amenyesha ko aricyo gituma inama yabaye hagati y'izo mpande yari ikenewe cyane. Amenyesha ko ishyirahamwe OTAN ishaka ko Uburusiya buhamika imishyamirano ku bijyanye na Ukraine. Nta ntambwe zashyizwe ko kuri kimwe mu bintu bikomeye bisabwa n'abategetsi b'Uburusiya cy'uko ishyirahamwe OTAN rihagarika kwemerera abanywanyi bashasha. Stoltenberg avuga ko ishyirahamwe OTAN n'ibihugu bishaka kuryinjiramo ari byo byonyine bishobora gufata ingingo ku bihugu byogemererwamo. Amenyesha ko atabubasha Uburusiya bufise bwo kurekurira cyangwa kutarekurira Ukraine kuryinjiramo.
Bombe yatezwe mu modoka mu murwa mukuru wa Somalia Mogadishu yaturitse hitana abantu 8. Inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Iyo bombe yaturikiye ku ibarabara rijana ku kibuga cy'indege cyo ku murwa mukuru uno munsi kuwa gatatu. Ibyerekeye uwakoze icyo gitero ntivyamenyekanye buno nyene. Osman ari mu babonye ivyabaye avuga ko yiboneye ubwiwe ibiziga by'abantu 9. Yamara Abdikadir Abdirahman ayoboye ishyirahamwe rya za Rusesaba niha ryitwa Amin we atanga igitigiri cy'abantu 8 bapfuye. Imbere yaho umumenyesha makuru afata amafoto w'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters amenyesha ko yabonye ibiziga by'abantu 4 n'imodoka zine zononekaye mu gihe Ahmed Nur afise imangazini iri hafi yaho iyo bombe yaturikiye atangaza ko yabonye n'imiburiburi ibiziga by'abantu 5 muri kahise umugwi Al-Shabab korana n'umugwi Al-Qaida waritira ibitero nk'ivyo. Uyo murwi urondera gutembagaza leta ugashyiraho igendera ku mategeko y'idini rya Kiislamu. Urakora kenshi ibitero ukoresheje ingoho n'amabombe ku nteko zijeje umutekano no mu bibanza bya leta canke mbere no ku basivili. Iyo mugwi kandi urakora ibitero ku nteko zijeje gucungera umutekano z'umuryango w'umwe bwa Afrika.
Uburusiya n'Ubushinwa batambamiye muri ONU umushinga w'umwanzuro wo gushyigikira ibihano kuri Mali. Thomas Kamirindi arakomeza inkuru.
Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yateranye mu muhezo Ubufaransa buyigezaho umushinga w'umwanzuro uyisaba gukubita ingabo mu bitugu ibihano umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO wafatiye Mali ku cyumweru gishize. 13 kuri 15 bayigize bawushyigikiye barimo Ubufaransa nyine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'ibihugu bitatu bihagarariye Afurika mu nteko ari byo Kenya, Gabon na Ghana. Uburusiya n'Ubushinwa bari mu bafite ijambo ndahangarwa veto mu Gifaransa bo bahanze bityo ntibabasha gutambuka. Basohotse mu nama ambasaderi wa Kenya mu muryango w'abibumbye Martin Kimani yaganiriye n'abanyamakuru mu izina rya Afurika ati biratubabaje kandi karakano koroheje. Yasobanuye ko mu by'ukuri umushinga w'umwanzuro wari nk'itangazo ry'itangazamakuru ryoroheje. Umudiplomate utashatse ku izina rye rijya hanze nawe yabwiye ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa umushinga w'umwanzuro wibandaga gusa kuvuga ko inteko ishinzwe umutekano ku isi ishyigikiye ibikorwa by'ubuhuza bya CEDEAO muri Mali.
Umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco uyu munsi kuwa gatatu yasabye za leta guhagurukira ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo igenewe abantu bakuru. Fidel Niyongabo abahiye inkuru.
Papa Francisco yatangaje kandi ko mu bihugu bitari bike abantu bakoreshwa bufuni na buhoro atakarusho baronka mu kazi kabo canke ngo bakingigwe n'amategeko. Yasabye abantu kuzirikana ku bantu bahohoterwa ku kazi canke abana bakoreshwa ku nguvu. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe akazi OIT mu mfunyafunyo ryatangaje muri raporo mu mwaka uheze ko igitigiri cy'abana bakoreshwa nk'abakuze ciyongeye mu gushika hafi miliyoni 160 mu bice bitandukanye byo ku isi mu mwaka w'2020. Papa Francisco avuga ko abana bafite imyaka aho bobaye bariko barakina bakoreshwa ku nguvu nk'abakuze. Asaba abantu kwiyumvira abo bana. Raporo y'ishyirahamwe OIT yatunganijwe ifatanije n'ishami ry'ishyirahamwe ONU ryitaho abana UNICEF ivuga ko intambwe zimaze gushikwa ko kubijyanye no guhagarika gukoresha abana nk'abantu bakuze zahagaze mu bwabaye ubwa mbere mu kiringo cy'imyaka 20 mu ntango z'ikiza cha COVID-19. Papa Francisco avuga ko amareta ategerezwa guha abantu bose akaryo kuko ibeshaho n'imiryango yabo kubera bibahesha agateka. Afrika niwo mugabane ufise igitegiri kinini cyane ku isi cy'abana bakoreshwa nk'abantu bakuze. Abagera ku miliyoni 72 barakoreshwa muri ubwo buryo, mu gihe ibice 30% muri bo bakoreshwa mu bikorwa bishobora kugiramira amagara yabo.
Ariya ramwe makuru havugwa hirya no hino ku isi, barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Thomas Kamirindi bayatugejezeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Tugiye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Burundi ku banyururu barenga 5,000, umukuru w'igihugu yari yahaye imbabazi mu mwaka ushize wa 2021. 2,700 bonyine nibo barekuwe. Ibyo bitangazwa n'ishyirahamwe Ntabariza riharanira uburenganzira bw'imfungwa n'imiryango yabo, risaba ko ibyemezo perezida afata abagomba kubishyira mu bikorwa batabibera intambamyi. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Birikaneza.
Mu itangazo ryasohoye ishyirahamwe Ntabariza ryashima ingingo ya perezida yo kurekura abanyororo yatangaje ku munsi wa nyuma urangiza umwaka w'2021. Umukuru w'iryo shyirahamwe Jean Marie Nshimirimana yemeza ko inzu z'imbohe mu Burundi zahindutse nk'ikuburiro, abafungwa umurengera bakaba bafunzwe atambaza umvikana zihari bitewe n'uko hari abantu bagiye bitwaza ikenye n'amabanga bafite mu gufungisha abantu uko babyishakiye. Asaba Abarundi bose kuvira hasi rimwe bakagwanya akarenganyo.
Turabona mu ishyirahamwe Ntabariza byakwegeye Abarundi benshi mu mabohero atandukanye, ugasanga yagiye kuba nk'icukiro kubera ukurundana kw'abantu benshi. Bimwe bimwe rero byavuye ku babegito b'Abarundi bamwe bamwe avuga ati ko mfise igikenye reka nyarucari akaba adafite imuvugira ndamufungishe, agatelefona procurere agatelefona umuopeje kanaka ati mumfungiro. Biraduhaye intege rero Abarundi twese ko tukwiye guhagurukira icyarimwe kugira tugwanye akarenganyo kandi tugwanye n'indongozi zimwe zimwe zifata uburongozi nk'icibare kumenga n'ubwo gucinyiza abandi.
Ibitigiri by'umurengera mu mabohero na perezida Evariste Ndayishimiye biramuraje ishinga kwa 31 ukwezi kwa 12 mu kiganiro yaremesheje n'abanyagihugu hamwe n'abamenyeshamakuru, yavuze ko yifuza kubigwanya. Yemeza ko kubwiwe inzu z'imbohe zikwiye kurungikwamo wabicanyi bonyene,
ukazibona n'imanza zitajanye n'ubwicanyi n'umuntu yagiye gupfungwa ngo naka ngo aheraniye naka ngo yagiye gupfungwa. Sinifuza yuko jene wona mu munyororo abantu bapfungwa atararitse. Tubaduhombye mu gihugu, umuntu yariko arakora akorera igihugu ariko arakora imuteza imbere uciye mujyana kumubika, uri wenyine ucumugaburira niwe ucirondera wamugerera umutekano. Ni ibohero naho kujya abicanyi kugira ngo dukingire abenegihugu ko twabonye ari abicanyi, hakabaho gukosorerwa abantu be babicanyi
mukurindira piyo ntumbere shikwa ko mu mahoro atari make. Abafungwa bavuga ko badafite imiryango hafi yaho babohewe bagemurira bamabuze ibyo bafungura. Umukuru wa Ntabariza hamagarira abakuru b'amabohero kwijurukira kurimisha mu mirima kugira ngo barinde kigo yabo bajejwe.
Barandikiye ubuyobozi bukuru bw'amabohero abarongo y'amabohero mu Burundi ijya mirima bafite y'amasizo hafi abanyoro bavundira mu munyororo basohore amaboko baje kurima y'amahegitari tuzi yo mu Rumonge, y'amahegitari tuzi yo ubwawo kuri Mpimba, abanyororo bafungura injya bahindurirwe batanye kuri bwa bugari na bya biharage, bahindurirwe bafungura imboga mbere bishobotse borore bafungure n'inyama. Birashoboka umuntu umwe arorora akagira ubworozi buri mw'inka 10 cyangwa 15 mbendaretse abantu babari 1,000.
Mu kwa gatanu umwaka uheze perezida Evariste Ndayishimiye yahaye ikigwa mu imbohe zirenga 5,000 ariko abagera ku 77 nibo batezuriwe gusa. Hamu cyifuzo cya kizigenza cyo kurikizwa abishaka nshimye imana rongoye ntabari dasanga nimiburiye buriho kwidegenda abanyororo barenga ibihumbi ndwirindi
si barundi arinza avuga ati dukurekura abantu bose batagirizwa ubwicanyi amwe byokorwa byukuri neza nko yabisade hazotaha abanyororo bashika ibihumbi ndwe mugabo hamwe tubona neza ko se barundi bavuga tatoshika bashika ibihumbi bitanu hagatare ku bihumbi bibiri n'amajana ndwe intambamye hari ndayibabwiye arabivuga mugabo haraja uwundi mugwe ugiye kuraba dosiye y'abagire bariko areba amadosiye dusa acasanga afashwe intambamye ibayemo ugasanga yarakiriwe umunyororo mugabo hari kwihadaba Johadabo ntiyaririshe
mu kiganiro cyo kumusurangiza umwaka mukuru w'igihugu Burundi yemeje ko muvyarazwe bigoye harimo igisata cy'ubutungane avuga ko imanza ibihumbi amajana ari birarane ahamagariye abacamanza kuzikura mu nzira kugira ngo uyu mwaka urubanza rwateje ruzomare n'imiburiye buri iminsi itarenga ijana
twova mu butungane bwari bwiza mu gihugu oya ibi ni byose byari byarabaye na imanza zonyine zabaye ikirare twari gito rusasuma yazo dusanga ibihumbi amajana n'amajana urubanza hako uruca ntirushe mungiro wopurureka wewe twashaka kuba twihutire izacitse zibanze zije mungiro hanyuma duce rero tujya kuri za zere nazo zitaracika tuzimare nazo nyene mu mwaka uza tufise intumbero yuko atarubanza bomara nk'amezi atatu utarahera
Burundi busa amahoro 11 avuze ubushobozi bwo kwakira abantu batarenga 4,194 ariko ama raporo y'ubuyobozi bukuru bw'amahohero n'amashyirahamwe yahanye agateka k'abafungwa yerekana ko ubu abayabarizwamo barenga 13,000 ibituma imibereho yabo ikomeza gutituka nk'uko amashyirahamwe yahanye uburenganzira bw'ababishyikiriza eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
impuzamiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda irasaba minisitiri w'ubutabera ko hakurikizwa amategeko ku ihame ryo gufata abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa iyo mpuzamashyirahamwe iravuga ko polisi y'u Rwanda yica amategeko ikereka abantu ibitangazamakuru batarahamwa n'ibyaha inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa
mu ibaruwa yayo impuzamiryango iharanira ubuyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Claudio yandikiye Minisiteri y'ubutabera ivuga ko igamije gukora ubuvugizi irasaba kubahiriza ihame ryo gukomeza gufatwa nk'umwere ku muntu ukekwaho icyaha cyangwa amakosa ibizwi nka presumption d'innocence mu rurimi rw'igifaransa impuzamiryango Claudio mu ibaruwa y'amapaji atatu yageneye Minisiteri y'ubutabera yibanze ku mategeko arebana n'uburenganzira bwa muntu mu ngingo zayo yahereye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda risumba yandi mategeko yose Claude yanashingiye ku mategeko n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono ibaruwa ya Claude iragaragariza impungenge minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta Claude iravuga ko hari abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa yoroheje atanagize ibyaha polisi y'u Rwanda yereka itangazamakuru cyangwa ikabagaragaza mu majwi no mu mashusho ndetse no ku mbuga nkoranyambaga iravuga ko ibyo bibakoze isoni n'ikimwaro mu ruhame kandi bikabasebya ibivugwa n'impuzamiryango Claudio ni nabyo bikunze kumvikana abanyamategeko babisaba ubucamanza mu nkiko umunyamategeko Pierre Celestin Buhuru akavuga ko ihama ari uko umuntu aba agomba gukomeza gufatwa nk'umwere kuko ibindi birushaho kumusuzuguza
ikintu cya mbere ni uko cya gitinyiro cy'aba muntu yari afite cya cyorero yagombaga guhabwa abacyambuwe n'urwego rugishakisha ibimenyetso kandi uwo muntu wenda bakazagira igihe bakamurekura cyangwa se akaba umwere ariko cyakinyiro cye buryo kiba cyahungabanyijwe iriya ngingo ya 13 ivuga ko leta ifite inshingano zo kumwubaha no kumurinda no kumurengera ntabwo rero igihe bakeka ko umuntu yakoze icyaha runaka ntabwo bijya kumuzana ari mu mapingu barafata bagushyira mu mapingu bakakwereka itangazamakuru urumva ko igihugu cyose abakurikiranye televiziyo bose bahita bagufata nk'aho uri igisambo rwose nk'aho wapfa guhamwe n'icyaha kandi ibimenyetso batari banabigeraho
mu gushaka kumenya koko niba ibikubiye mu ibaruwa ya Claude hari isano byaba bifitanye n'abo byabayeho ijwi rya Amerika yabajije bwana Olivier Tuyisenge n'umusizi w'umunyarwanda uyu yakoze ubukwe mu mwaka ushize w'2021 ariko yisanze polisi imutwaranye nabo bari kumwe ibashinja kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19 kuri we nk'umuntu ukomera ku muco abifata nko guhururiza abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa bihabanye n'umuco nyarwanda
nibaza ko nka polisi aho kugira ngo nibura baberekane kuriya babashyira imbere y'itangazamakuru ahubwo nibaza polisi y'u Rwanda nibura yakora statement nk'itangazo rigenewe abanyamakuru sepa igihe cyo bazaba bamwe n'icyaha cyangwa byemejwe polisi y'u Rwanda izababereka ariko apana mbere kuko nk'ubu ni ukuri kw'imana imana nyura ukumva umuntu aravuga ngo ngaho dore wa munyamakuru
Izoro ni ingaruka byakugizeho?
Ngewe ingaruka kubera ko ndi umuntu usisa ku bintu mugore wanjye wenda we byasimugizeho. Dore wa mugeni wawo ni bafunze.
Twahamagaye Bwana Emmanuel Ugira Shebuja, Minisitiri w'Ubutabera icyarimwe n'Intumwa Nkuru ya Leta, tugamije kumva icyo avuga kuri iyi ngingo ntibyadukundiye. Bwana Ugira Shebuja ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Umusizi Tuyisenge akavuga ko no mu gihe abanyamakuru bahamagariwe inkuru z'abakekwaho ibyaha cyangwa amakosa bagombye kubikorana ubushishozi.
Ari iki muri ziriya kesi rero zo kuvuga ngo runakanyerezwa itangazamakuru, umunyamakuru ashiduka ari gushinyagura no gusonga umuntu ariko atabizi. Kira mwango ngo yeza kazi ke ibintu bigenda uri kumbaza ngo tunyurire muko byagenze kandi we umunyamakuru bajya kuguhamagara ngo usuka faringi iyo nkuru wowe waruje kubwira abanyarwanda uko byagenze.
Ku munyamategeko Buhuru agasanga hari icyo minisitiri yagombye gukora akibona ibaruwa y'impuzamiryango irengera uburenganzira bwa muntu mu Rwanda CLADO.
Ikintu cya mbere ni uko yasaba za nzego ziri mu nshingano ze kubera ko yaba RIBU cyangwa ubugenzacyaha rwose nibo ba mbere bari munsi y'inshingano za minisitiri w'ubutabera. Icyo rero yakagombye kukibibutsa kubera ko twebwe dusanga ziriya nzego rwose zikakaye kandi mu guhungabanya icyacubahiro cy'umuntu ukekwaho icyaha. Minisitiri rero afite uburenganzira, afite n'ububasha ashingiye kuri konstitisiyo yo kuvuga ati mworoshye gatoya icyo gitinyiro icyo cyubahiro cy'umuntu ngo kigarukeho.
Icyakora ufatiye ku bihe polisi y'u Rwanda yereka itangazamakuru bakekwaho ibyaha ibikomeye n'ibyoroheje ndetse n'abakekwaho amakosa bishobora kugorana ko ibyo Cladisaba yahita ibibonera igisubizo kiboneye. Ni inkuru tuzakomeza gukurikirana hazagira igihinduka tukabibagezaho. Gusa polisi y'u Rwanda mu minsi yashizeyo yigeze gutangaza ko ibyo ikora nta mategeko abiyibuza. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri Tanzania abantu 14 barimo abanyamakuru 5 aguye mu mpanuka y'imodoka yabereye mu ntara ya Mwanza. Imihango yo kubaherekeza iraba uyu munsi kwa gatatu mbere yo gushyingurwa buri wese aho akomoka. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yihanganishije imiryango y'abagize ibyago. Inkuru ya James Jovin.
Iyo sanganya ryabaye ejo kuwa kabiri aho imodokari yarimwo abo banyamakuru yagonganye mbona nk'ubone n'iyindi yunguruza abantu n'ibintu. Abo banyamakuru bose hamwe bari mu rugendo rw'umukuru w'intara ya Mwanza Bwana Robert Gabriel ikomine yitwa Ukerewe. Gusa izindi modokari zibiri zarimwo uwo mukuru w'intara n'abandi bakozi ba leta zo ntacyo zabaye. Abapfuye ni Husi na Miranzi yakorera ikinyamakuru ITV, Johari Shani yakorera Uhuru Digital, Anthony Chua wo mu kinyamakuru Habari Leo, Abel Ngapenda yari umuvugirizi w'intara ya Mwanza, Steven Msengi umuvugirizi w'ikomine yitwa Ukerewe hamwe na shoferi yatwaza iyo modokari Bwana Paulo Silanga. Abandi bantu 8 bapfiriye mu modokari ntoyi yunguruza abantu n'ibintu ariyo yagonganye n'iyo yarimwo abanyamakuru. Gusa abanyamakuru 2 barahakijwe ariko barakomeretse cyane. Nabo ni Tunu Herman umunyamakuru yigenga hamwe na Ivan Charles akorera kinyamakuru Icon TV. Nyuma y'iryo sanganya mukuru w'intara ya Mwanza Bwana Robert Gabriel yabariye abanyamakuru yuko leta iri mu bihe bikomeye cyane. Yasabye abanyagihugu mu ntara ya Mwanza kwihangana.
Mwapoteze waandishi wa habari wazalendo wanaodependa taifa lao.
Turatakaje abamenyeshamakuru beranda bakunda igihugu cyabo. Turi mu bihe bikomeye cyane. Igipolisi kirimo kubandanya gikora iperereza kuri iri sanganya. Gusa twari mu rugendo mu modokari 3 y'abanyamakuru niyo yagize isanganya. Ntore aka kanya guhoza imiryango yabo yose hamwe n'abanyamakuru mu gihugu cya Tanzania.
Pamoja na watumishi wetu wa mkuu wa mkoa na wote wana ndugu wote ni mapenzi mema ya waandishi wa habari wote.
Presidenti wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yahojeje malira imiryango yose yapfiriwe n'inshuti zabo abasaba kwihangana muri iki gihe gikomeye barimwo.
Jali mbaya iliyotokea kule Simiyu, mkuu wa mkoa alikuwa anakwenda ziara kukagua miradi mbalimbali.
Hari impanuka mbi cyane yabereye mu ntara ya Simiyu. Mukuru w'intara ya Mwanza yari mu rugendo kuraba ibikorwa bya leta bitandukanye muri komine yitwa Ukerewe. Abanyamakuru 5 bahasize babuze ubuzima abantu bose hamwe bapfiriye muri iyo mpanuka ni 14 ndabasabiye ku mana ibakire kandi nongere impoze amarira imijyango yose yabuze ababo iri mu ntara zitandukanye
lakini pia kwa niaba yenu tuwape pole wananchi wote wa mikoa ile ambao wamepoteza ndugu zao
umuhango wo gusezera bwa nyuma ibiziga by'abo bantu 14 bapfiriye muri iyo mpanuka wabaye kuri uyu wa gatatu mu kibuga cy'umupira Nyamagana nyuma yaho buri umwe umwe azoca janwa gushingurwa aho yavukiye umujyango wiwe kuva mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi bw'America
mu Burundi abaturage bakoresha umuhanda nomero 7 baravuga ko atagize igikorwa vuba ushobora gusenyuka burundu umuyobozi mukuru kuri igiryereke ya mateme n'imihanda mu Burundi we arahumuriza aba baturage ni inkuru ijwi ry'America yateguye ifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi turagezwa na Desire Atungimana
uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura urenganye ibiro vya zone Musaga iri mu manuko bw'ico gisagara hari ikimenyetso cerekana ko iyo barabara ligeramiwe ikiraro cungikanya zone Musaga na quartier Kamesa iyo zone nyene caracitse burundu kugira uruja n'uruza rubandanye haciwe iruhande y'ico kiraro akabarabara kimfata kibanza ugeze ku birometero 7 mu mitumi hanamye y'intara ya Bujumbura hafi ya paroisse gatolika ya Buhonga ibarabara ry'igihugu inimero 7 ni 21 ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba uretse ko abakunzi bijwi rya America bavyiboneye bamwe mu bari camwo babifitiye gihamya
amashenga turayafise cyane kose yuko tubona yuko umwanya n'umwanya ndetse bara no gucika imodoka cyangwa uruza n'uruza rwego ntibisubire kurenga uri kurabiraba imodoka zebiri zishobora kuhahwanira imwe ibanda kubise yindi mu kurinda yuko yindi irenga
bivanye n'ukuntu iri barabara usanga birimo ibinogo ahandi naho gasanga rirahengamye kure matutwaye nk'umuntu agwaye tumushikanye iyaza yahwereye
byo ngaha muri komini nyabiraba kuri 17 kuko ni kenshi twa marushanga tukabura amasanganya n'abantu no gupfa bagafa ntacyo turagenda ngaha ku mubaru gasanga imodoka iraduhitanye cyangwa irahitanye umuntu
iruhande yo gusaba ko iryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene cyo ababa mu micungararo yaho iryo barabara rica mu ntara ya Bujumbura baragerageza kuri sana naho bidafashe bavyuka buri gitondo bafurira ibinogo biri muri iryo barabara rya kaburimbo bakoresheje ivu
kuva abashinwa baza kuhakora harakoze amaranyi kandi ahantu imodoka zipfa ruguru nka zijya zipakiye imiziko yahaduka kigasubira inyuma hajya najya makamyo ava hanze naduka imvura yaguye tukanyerera aho imbere mubona bakadundura imodoka imanutse
twatewe n'imbabazi kubera ababyeyi bama bashiye muri iri barabara naje nshobora kuricamo ndi mu modoka kimuri ndi ku moto mugabo kenshi byamajyabayemo amasanganya menshi turabavolontere amatubare kwivolontere ndakuravuga uti reka dukore ikishiyiza uje barakora ibereye niba duhemba
umuyobozi mukuru arongoye igisata kijejwe iby'amabarabara mu Burundi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari amabarabara makuru makuru agiramiwe n'isidagurika kubera ko amaze imyaka myinshi Regis Mpawe nayo arongoye igisata kijejwe amabarabara akavuga ko bidahita byoroha mu gutanguza ibikorwa byo kuyasanura
kubera biba bisaba amahera menshi cyane birasaba yuko dusabana ingurane ibindi bihugu cyane tukikora ku bandi dusanzwe dukorana nka Banki Mondiale na Bade ahandi gukora amabarabara bisanzwe kuyasubiramo kuko ibarabara n'inyubakwa nk'izindi nyubakwa zose riragira ingorane ugasanga ari aho ryononekaye cyangwa aho ryasidutse ibyo twita mu Gifaransa entretien ibyo wowe n'amafaranga ava muri Leta y'u Burundi ayo rero tuba tuyazi neza nk'ubu Leta yaratanze amafaranga ashyika imiliyaridi 25 yo kugira ngo aya mabarabara asanzwe yari ahari tuze turayasubiramo tuyakora neza mugabo ayandi kubera usanga ari bikorwa bifata ku myaka 2 cyangwa 3 amafaranga bari muri budget igihugu na mafaranga abayasabwe kingurane cyane abayasabwe ko imfashanyo
uwo mutegetsi ariko akavuga ko leta itareza amaboko mu ntumbero yo gusanura iyo mihora ifise uruhare rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo nawe n'Imana agafatira ku mabarabara aza yaratanguwe gusanurwa
amabarabara cyane Bujumbura menshi ariko arakura kandi yakubiye rimwe nicyo gituma batanguye kuyakora murabona nk'iri ya Bujumbura cy'ibitoki twaratanguye kurikora ibikorera naherahezwa hariho n'ibarabara rija mu Rumonge ariryo bita ibarabara rikuru rigira gatatu rikorera kogwa ku Binyanza rake gushika mu Rumonge naho nyene ibikorwa byaratanguye kuva mu Rumonge gushika igitaza ibikorwa naho nyene byaratanguye va igitaza gushika ibujumbura turiko turarondera uburyo kugira ngo iryo naryo nyene ritangure gukogwa
ibarabara cy'igihugu ni 7 muri kino gihe rigeramiwe n'isidagurika rifise uburebure bungana n'ibirometero 130 rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi riciye mu ntara za Bujumbura na Bururi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no gukurikira ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Nshuti mwarimo duteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Amajwi yashyizwe hamwe na Dieudonné Cyubahiro. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Mundikizi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose.
Ijwi rya Amerika.